Felicien Kabuga yagirizwa kuba umwe mu bantu baronkeje uburyo abakoze genocide yabaye mu Rwanda mu 1994 uno munsi urubanza rwiwe gumvirijwe mu gisata ca Sentare y'Irahe mu Buhorande cashizwe na Sentare mpanavyaha mpuzamakungu yashiriweho u Rwanda urwo rubanza rukaba rwashashe uno munsi Kabuga rero yagirizwa kuba mu baronkeje uburyo abakoze genocide mu Rwanda kuvirizwa kuno munsi kukaba kwari uko kuraba nimba impande zompi abaregwa n'abiregura bafise ibikwiye kugira ngo urubanza rutangure mu mizi bwana Kabuga yarengutse hifashishijwe uburyo bwa video mugenzi wacu Hobe Patrick Misigaro akaba yakurikiye ugo rubanza ku buhingangurukana bumenyi aratubwira ivyo yakuyemo
Kunshuro zibiri zose kumvirizwa kwagombye gushigwa mu mwiherero bisabwe n'unganira bwana Kabuga ariwe Maître Emmanuel Altit. Kunshuro ya mbere urubanza rwashizwe mu mwiherero igihe umucamanza Ian Bonomi yabaza niba hari inzitizi bwana Kabuga yoba gifise zobuza urubanza gutangura. Maître Altit yavuze ko hari ikibazo cy'amagara adashobora kuvugira habona umucamanza acashira urubanza mu mwiherero. Kumvirizwa kwashizwe mu mwiherero ubugira kabiri nyuma yaho Kabuga aherewe ijambo ngo avuge inzitizi uwabonazo bazikiriho avuga yuko gushika ubu atavugana n'umwunganira Maître Altit ko atamushikiriza amakuru namwe akaba ahubwo ashaka yuko yosubirizwa n'uwitwa Peter Robinson. Maître Altit abajijwe ico bivuga ko yaciye abwira umucamanza yuko impungenge bwana Kabuga amufise ko atozivugira habona gutyo ukumvirizwa gushigwa kandi mu mwiherero. Twokwibutsa ko iki kibazo cyo kwanka kunganirwa na Maître Altit, Felicien Kabuga bene umuryango wiwe bagishikirije kuva yashikanwa imbere ya Sentare ku nshuro ya mbere mu kwezi kwa 11 mu 2020 bakavuga yuko atakumvikana n'uwo mushingwa manza kuriho. Bwana Kabuga yongeye ko yuko kiretse uwo munganizi wiwe adashaka yumva atakindi cyo mubuza kwitabira urubanza rwiwe. Hagataho umucamanza yabanje gusubiramwo intambwe zose urubanza rumaze gucamwo kuva uregwa agifatwa yibutsa ko yemerewe kuburanira Irahe hako yojanwa yarusha muri Tanzania kubera imvo z'amagara. Yanavuze yuko Sentare ishikirizwa ivyegeranyo by'ukuntu amagara y'uregwa yifashe. Ubushinjacyaha nabwo bwahawe ijambo buvuga yuko atanzitizi bwabwo bufise kiretse kumenyesha ko hari ingingo zibiri batazokurikirana ingingo bise ko arizo mu muce wa 45 AE hamwe na 64 A mu kirego bashikirije kumvirizwa kwaciye kwimurirwa ku tariki itacimenyeshwa. Kabuga Felicien yafatiwe mu Faransa itariki 15 z'ukwa gatanu 2020 nyuma y'imyaka irenga 20 arondegwe n'ubutungane ku ruhara yagirizwa muri genocide yo mu Rwanda mu 1994.